Abahamya gato y'akazina muntu barekuwe mu ntango z'umuhingamo kuri uyu wa gatanu nk'uko ijwi rya Amerika ryavyemerewe n'amasoko atandukanye. Babiri kuri aba bantu barekuwe bahanishijwe mu nyororo w'agateganyo w'imyaka ibiri. Gabriel Rusiri atwara Oricom avuga ko vyatewe n'iteko rigenga amashirahamwe yigenga ririmwo utunenge. Ahamagariye abajejwe intwaro kudakomeza amategeko.
Turabona yuko ari ibintu vy'imitego biri mu iri tegeko rigenga ama SBR bituma amashirahamwe adakora yidegemvya. Kuko la rentere yo muri administration ntiyoca iza kugwa kuba haranira gatakazi na muntu kuko abo bayikondane nuko bagirijwe ngo ntibafise president kandi president nabo siyo bayitanga bo barakoze ibikenewe byose mugabo ntibaronse ugo rupapuro
abarekuwe ni Sonia Yandiko Masabo mukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundi kazi biza amategeko Marie Merusabe muhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe Odasa Habyarimana serukini imbere y'amategeko ya PDH ishyirahamwe rihanira hagati y'akazi na muntu na Sivanayi n'amahoro umuhuza bikorwa muri iryo shyirahamwe bari bahagarikiwe ku kibuga cy'indege cya Bujumbura kwa 14 kwa kabiri uyu mwaka bariko baja mu nama i Kampala mu gihugu cy'u Buganda Prosper Runyange yajejwe umugambi wo guteza imbere indimo muri ya PDH we hagarikiwe ngozi mu buraruko ahakorera bari bagirijwe ivyaha bibiri uguhungabanya umutekano w'igihugu no kugaragariza inzego umushingwa manza yari basabiye gufungwa kugera ku myaka 10 kuri uyu wa kane mashirahamwe yigenga mu Burundi yakorera mu gihugu hagati na Kanyamuneza Gabriel Rusiri atwara Oricom yashimiye wese yitanze kugira ngo bateze uburirwe
abarundi batari bake n'amakungu bakurikiranye ibi byidosiye tukabashimira cane aba serukira ibihugu byabo bari hano mu Burundi nuko mu bantu batwara ariho abantu batumva neza na gato uruhara rw'abantu baranira gatakazi na muntu ivyo rero niyumvira yuko ubutungane bwe burakora neza baburiko buriyambika umutamana
Ya Hakizimana atwara Foricon FW ayibonamo igicapo c'ubwigenge mu gihugu.
Etona ko ingingo ije kongereza ingufu mu bijyanye no guhana gatakazi na muntu mbere yerekana ko byukuri leta atako iri kwirakora kugira abana gatakazi na muntu bakore bisanzwe natwe giturimo rero ni nyo twashimye. Mbere tugasaba ko nabahana gatakazi na muntu nabo bubandaye buzo barakorera mu muco kugira ko umuri byagi nk'ibi ntibize birabashikira tunizera ko igihugu izobana yikingira abana na gatakazi na muntu
eka n'amashyirahamwe yigenga akorera mu buhungiro yanezerejwe n'iyo ngingo anshaka niko yagize umukuru wa rigiteka ishyirahamwe rya mbere rihanira gatakazi na muntu ryavutse mu Burundi ariko asaba abafasha u Burundi kumvisha abategetsi ko baranira gatakazi na muntu atari abansi b'igihugu
mugabo twabaje cyane n'ukubona bapfungwa bapfungiwe ubusa bakamarayo amezi abiri arenga tugahamagarira leta yuko tusubira kuza iraburabuza abahanira gato y'akazi na muntu bariho bakora kugira bafashe abanyagihugu hama kindi nacyo twahamagarira abasanzwe bafasha leta y'u Burundi nuko nabo nyene batoza barakoma amashingo leta irateye intambwe kubera irekuye nzira karengane zari zipfunga ubusa ahubwo boshira mu ingufu bakazabarabaza barabuza canke bakabaza igituma leta y'u Burundi iguma iburabuza abahanira gateka kazi na muntu nivyo n'umunezero nabo nyere ndumva ko banezerwe iyo babonye abantu barekuye nk'uko natwe tunezere mugabo gushima ngo leta yateye intambwe sivyo namba
nibi niko yagize abihuriza ko na Maître Pascal Runyange umwe mu bashingwa manza baburanira abanyororo barekuwe
aba bantu tuburanira abona bari abantu bo mu gateka kazi na muntu kandi bafasha abarundi mu bibagoye byinshi mu bisukana bari mu bintu by'uburimyi bafasha ariko butunza abarundi benshi rero ni byiza turizeye ko kandi bizoshoboka bagasubira mu buzima bwabo s'abantu bankigihugu s'abantu nagatoyi n'abantu bagikunda bagikorera kandi igihugu kina bagikorera
muri kahise kavuba ni imboneka rimwe y'abantu bagirizwa ibi byaha barekurwa mu mwanya muto nk'uyu inyuma yo kugezwa imbere y'umucamanza Eloge Burikaneza ijwi rya Amerika.